intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Isango y'ugwaruka kaze mu kiganiro ndafite ijambo cha Radio Inzamba agataka kawe uno munsi gishimikira kwifatwa ry'abadandaza bo mu bwoko bw'abamasayi baturuka mu bihugu cha Tanzania. Kiganiro ndafite ijambo mugishikirizwa na Eddie Claude nini nahazwe
ndafite ijambo.
Itariki ya 25 ku kwezi mu gisagara cha Rumonge harabaye ifatwa ry'abamasayi basanzwe batembereza ibirato bagurisha. Ivyo vyabaye mu gihe hari hamaze iminsi ku mbuga nguruka na bumenyi ubutumwa bita audio buvuga yuko abo bantu bateye amakenga ko hashobora kuba harimwo abantu bafise iyindi ntumbero itari yo kudandaza. Ivyifatwa rero y'abo bantu tuvyumvirize muri inkuru ya Evelyne Mukeshimana yaciye mu makuru ya Radio Inzamba hari kwa 25 uku kwezi.
Igipolisi cyo mu Rumonge nico cyakoze mu kwabu kuva mu gitondo cy'u wa gatanu. Amakuru ava muri iyo ntara avuga ko abo bapolisi bakwiragira mu mahoteli mu mazu agurisha ibifungurwa bitetse ku bituro by'abiyunguruza mu mabarabara hamwe n'aho hantu hose hahurira abantu benshi. Mu masayi wese yabagwa mu byara yasahagarikwa akajanwa ubutaraririye mu gasho ka komisariya y'igipolisi ya Rumonge. Ayo makuru nyene yemeza ko gushika igihe cy'isaha 5 n'igice abarenga 20 aribo bari bamaze guhagarikwa. Rimwe mu masoko yo mu gipolisi ritashatse kwivuga umwidondoro rivuga ko abo bantu ariko bafatwa kuko ari abanyamahanga badandaza utuntu duke ariko bagakoresha uburyo bwinshi. Igipolisi ucoba cyagize amakenga ko ari abashobora guhungabanya umutekano. Ariko ibyo byose umwe muri abo bamasayi we arabyamiriza amenyesha ko basanzwe bafite ibyangombwa kandi ko mu muryango wa Afurika y'ubuseruko atabo kwimirirwa gukorera mu ntwaro mu Rumonge haba muri komine cyangwa mu ntara ntibaragira icyo bashikirije kwihagarikwa ry'abo bamasayi.
Inyuma y'akakaririmbo tuca dukurikira icy'ugwaruka ruvuga kuri iryo fatwa ry'abamasayi bo muri Tanzania. Ijambo ni jada Hashid ari muri Sudani yepfo ati leta yokubahiriza abanyamahanga mu gihe baba mu Burundi biciye mu mategeko.
Ikintu haya sendede mbona byabaye ndanze bafashe nka bamasayi babike kayo kubo haba batera umutekano muke mu gihugu babafatanye iki ko bamasayi ibihugu byinshi byegere byo ngaha muri Afrika amasayi basangayo badandaza nyine ko nyine birato naho ndi muri Sudani bariyo kandi baradandaza kuri kwamye bakembera agacuna n'umugoroba kuri kwamye n'ahantu jaho nagenze mu za Tanzania Kenya Sudani naho ndumva cyane mbone umu masayi ngo ateye umutekano muke leta ya CNDD-FDD ntibarabe bikubita gashi mu gihugu cya Sudani. Icyo gihugu cya mbere kirimo abarundi barenga igitigiri cy'4,000 n'abanyamahanga baharugwa mu gihugu cy'abandi bantu. Abo bose nta n'umwe yicaye ariho bicaye bakora ubuzi butandukanye mbere abenshi badandaza ibirato byo kwambara birirwa baradandaza birirwa barazunguruka nta muntu abakomakoma nta munsi ndumva ngo Abumurundi yafashe ngo yakije umutekano muke cyangwa mu masayi ngo yafashwe yikezwe ko ashaka gutera umutekano muke. Nibarabe bikubita gashi bari kuza baravuga ibintu biherera mu majambo ngo ubutungane burahari. Ubutungane burihe? Ubwo butungane buri waba mu mugambi wabo, ubutungane do mu mugambi wabo burihe? Bareke izo nzirakarengane, bareke abanyamahanga ntagihugu kitagendwa ntagihugu kibaho kidafisa abakigendera ibyo nabyo byo politiki bacanganya bakaza kubapfata ngo bibeshyeze kuko bari gutembagaza umutekano kaje bingane birukana abanyamahanga birukana imitahe y'abanyamahanga igihugu kigaye kigaragara kumwe haruka kugira ngo ngintara ngo ntizisubire guhana ngo bigaragaze byifungurwa muri Malawi huzi y'abarundi bakora ibyashyira bitandukanye Zambia yahuzi y'abarundi Kenya uko nyene niyo leta ya sendedega niyo yonye nibibona birateye isoni turabana niyo twabivuga ibisigaye ni ukubije twasaba leta leta ya sendedega niyo ikubita gashi itunganirize bose
na Musi ari muri Kenya avuga ko no mu bindi bihugu amasaha atamutekano bahungabanya ati nibabubahirize
kani nuko nyene bambara nshako menye imitaha fiste cyangwa ubidabaye yene bacari fata mu gihugu cyo Burundi gusakana n'ahandi hose turi hose hose abamasa nuko abayeho baratembera kandi bajya neza kandi bafite umubiri mwiza ariko kwambara kwabo wewe kwerwa n'abagenda n'amaguru nawe ugenda n'imodoka cyangwa wewe ugenda n'indege cyangwa bayatango aba bantu ntabwo bafite kwada je ahantu tanze maze gutsengerera guhera mu Rwanda muri Kenya mu Uganda n'ahandi hose jengo na abamasayi ni kujya nyine niko kazi kabo muri makino ya Afurika yose nyine
Maxime nawe nyene ari muri Kenya ati ivyo leta ivuga nibihushanye n'ingene ikora
ijya ngendo yo gufata abamasayi babagiriza ko boba bari mu bagomba guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi njye ntabwo nayikunze ahubwo nayishyira mu ngendo mbi ya SNDFDD yo kutamenya n'ibyijejwe yo kutamenya kubahiriza abanyamahanga kutubahiriza amategeko muri rusange kuko bajya abamasayi bari mu bihugu bitandukanye kurondirayo ubuzima ibyo bakora birazi baridandariza abantu batembeye cyane mu bihugu bya Uganda bya Kenya bya Ethiopia izo za Congo hose abamasayi bariyo bidandariza utudandaza twabo mu buryo bwo kurondera ubuzima ni nk'uko abarundi benshi bari hanze y'igihugu za Uganda nyene za Kenya za Zambia za hehe ibyo bakora ni nk'ibyo by'amasayi bakora arabatembereza utuntu kugira barondere ubuzima rero nibaza ko bari bakwiye kubareka bakidandariza bakirondera ubuzima hama ikigeretse ko sinumva ukuntu SNDFDD ivuga ko abamasayi baba bari mu bantu bagomba guhungabanya umutekano mu gihe iyo ntwaro nyine yamye ivuga ko umutekano ucunze neza bafite inzego zigenje gucungera umutekano mu buryo bukwiye hama bavuga ko nabo mu Burundi ari umusesekara icyo gihe rero babonye abantu nkabo onye babiketse ko bo bakora ko amayandi maperereza cyangwa bacunga umutekano wabo mugabo niko bakubafata atacyo babagiriza si nko babafatanye ibigwanisho bafatanye ubugizi bwa nabi bamaze kubumva ko kubera abamasayi n'abantu ba mbere b'amahoro bitekereje aho bashyitse n'abagwaneza nta kibi bakora yantangaza rero kumva ko intwaro ya SNDFDD ica ibiruka ko igomba kubagiriza ibintazi n'ibiki ni birimo kwishyana by'uko nyene SNDFDD yamayirukana abanyamahanga atabyizi ugasanga abariko barakora bateje imbere igihugu kuko abamasayi yinjiye mu gihugu barinjiza amafaranga agatembera mu gihugu barasanga yabo ko barabirukana n'ingendo mbi ya SNDFDD yo gutera ibyatsi
tawo ari mu Burundi ati nta gufata minenegwe umutekano w'igihugu abikekwa ko bowuhungabanya nibisanzwe ko bagigwa ko amatohoza
uburyo baciyemo no gihugu bakora kuko uburyo bw'igihugu bukurikirana oda muda mu gihugu agati bakaraba yuko batanwa cyo cera rero ndiyo to yuko ese cyangwa abaye mu gihugu bwo byose birahaba aba mu yasa cyangwa yuko cyose biraba bimwe cyo kuraba neza n'izo bitara runza yuko iyo kabantu namwe nabo onye bantu bose bamwe mutekere go bata mu mpombo mpombo nyinshi cyo bitwara cyo kuraba neza baso kuba ari bamane ko baje kugira kugama hete bakitwaza ibyo bizaje byirato cyangwa ese
Leo sari mu Burundi ati leta nirabe ivyo iriko irakora ko atangaruka bishobora kugira ku Barundi bari mu bindi bihugu bakora imirimo nk'iyabo bamasaye.
No banza kubaza ho leta y'u Burundi ko abakoze amatohoza ko vyukuri bashobora guhungabanya umutekano ko boba hari tonga babafatanye byo tuma babambika icyo cyeye. Yewe ko vyukuri uri kurara mu bihugu bibanye hari abarundi batandukanye abakora ubuzi butandukanye bwo kwisumamo kugira babona yuko mu gihugu cy'u Burundi ari ngorana ari wasiwasi bagahitamo kuja mu bihugu bibanye kugira barabe nabo ngene bashobora kubaho. Rero sinumva ko leta y'u Burundi yocifata iyo ngingo kandi imenya ko hari ibindi bihugu birimo abarundi kandi benshi cyane bagaca bafata ingingo yo kwambika icyo cyeyi amasayi ntacu nobangiriza kuko mbona ari abantu b'amahoro turahura cyangwa hariya. Rero simbona ko babona yuko aribo bateje umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi ariko bamenye yuko umutekano uhungabanywa n'abarundi ubwabo uhungabanywa n'abajejwe umutekano ubwabo kandi aribo bajejwe gukingira umwana w'u Burundi bagakingira n'uwo munyamahanga ari mu gihugu abikuriwe n'amategeko bakaba binjiye badafise ibibaranga aho nk'uko buraba impamvu boba barinjiye badafise ibibaranga mugabo bakaba bafise ibibaranga baraba neza bahitondere kuko gufata umuntu mwagirizikiye atatonga mufatanye cyukuri usanga bigoye. Rero nk'ugwaruka nasaba nk'abajejwe intwaro abajejwe umutekano gukwirikirana hagufi ibi bintu kuko nimba bo bafashe iyo ngingo yo kwirukana abanyamahanga bari mu gihugu cy'u Burundi ibihugu bibanye nabyo bifise abarundi haba Zambia hehe uri kuraraba ni nko ku isi yose kuko abarundi n'abarundi bashobora kwihangira imirimo yo kubaho mugabo bagashaka mu bindi bihugu kuko kumbure amafaranga yo mu byo bindi bihugu abafite agaciro bacashika mu gihugu cyacu cy'u Burundi ugasanga umuntu aragize icyakora. Rero ubwo cyabafata n'izo ngingo zo kwirukana abarundi nabo bari hari ababona yuko tujahe tukavahe ibyo bica bibonekana ko ari ya ngendo yo kubanya mu igenda ko naho ngo nyamigenda ko ntari impeshi buraba neza ko ibyo bari kubarakora babonye byo kuri ko ari bo bashobora guteza umutekano muke canke ingorane ziriko ziraba mu gihugu ziva kuri
Didasi ari muri Mayotte avuga ko adatahura ko igipolisi gihungabanya abantu kandi igihugu caremeye ko binjira bikiye mu mategeko.
Ingendo y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bahaguruka bagahwikira abantu nk'abo b'amasayi kumva hirya no hino bivugwa ngo ni bamaneko ku bwanje n'ifato igayitse mu gihe abamasayi tujyenda bazi kuva kera batembera mu Burundi badandaza ibyo biratu nyine si no mu Burundi gusa muri Congo basangayo muri Uganda basangayo nekumbure n'ahandi hanyuma niyo bungira ngo babaye bamaniko ubwo butegetsi bwa bwaye nka wa mwana yifuka bukeye kubera ko igihe bamaze bakora numva ko Burundi ndetse ubwo bwari bucambariye. Ikindi naco nuko abantu mukuza baca mu nzira zizwi kandi bafise ibyangombwa nta kuntu rero umuntu wo muri cyakinjira mu gihugu hama gaca mu mayirazwi yakarara mu mahoteli azwi afise ibyangombwa muturanye mu gihugu kibanyi ucutangwa kugira ngo nimaneko amaze igihe atembera ku butaka bwawe kandi muzi neza ko abanyagihugu nabo bashobora guca babintu bikabangamira n'umutekano wabo. Ibyo rero nabyo bishobora no kubangamira umutekano w'abarundi nabo mu bindi bihugu baba bariko barakora akazi ko gutembera hirya no hino mu bihugu bibanyi nabo barondera ubuzima guca nyine. Ku bwanje sinzi rero ko nako kazi ko gutohoza kuri bamaneko jewe ntakonzi mugabo sinzi ko byari kugenda gute n'igihe bosanze koko harimwo umwe canke babiri ari bamaneko ntawe bigeze bafata cyangwa batohoze ko basange koko ibyo bintu n'ibyo guca bafata bose bakaba kuyikira bagaca bafata ngo ibintu ndumva nayo iyo nyifata ntibereye kandi ubundi ishobora no kukonona imigenderanire hagati y'ibihugu.
Jambo chokuru wa gatatu tukibandanirize kuri Hector ari mu Burundi ati leta irihenda kumwasi wayo
uyu mugambo uri ku butegetsi ntibaratahura neza inkomoko y'ubwo bafitazi yuko n'ejo bundi umuvugizi wa leta tabara yavuze ati icyatumye tufatiwanisha ni kubera injyane uyu mugambo uri ku butegetsi nta matora namwe urige gutegura ngo ayo matora wagendewe umuco barazi yuko amatora yo mu 2005 ayatsinze yari yateguwe n'umugambo wa Nyafurudebu kandi n'abantu bigeze bidoga mugabo baribuka yuko mu matora yo mu 2010 abantu benshi bidoze mbere no kuyavamo bakayavamo ari mu 2015 iyo barazi yuko imigambo myinshi itana yagiyemo ayo mu 2020 naho barazi yuko ari umuntu yitwaye nunca tundi rijwe n'ejo cyaragomba kuvuga ebari bagiwa cyane cyane iyo bavuye bakibagirwa n'icabatumye baje mu ntambara sinzi umuntu umwe w'umukurambere ari nawe mbere yababoneye n'izuba yo nanyango bane yavuze ati burya aba bantu naho bavuze ngo niwe wafashe ubutegetsi ngo bawugaruze umuheto nta shamba bigeze bavunja abari vunja turabazi ni twebwe nyene acababwira ati burya kwiba ingoma ni biroroshe mugabo aho yivugiriza biragoye nicyo gituma rero ubona byabataye kuba amazi kuko barabivuga bati gutsinda ni kimwe kubungabunga intsinzi naho ni kindi intsinzi rero yabana ni kubungabunga kuko barazi yuko abanyagihugu bari babataye mu 2005 barizigiye ko bagiye kugarukana amahoro n'umutekano ngabo uno munsi nitwumva ingene bashobora guhitana abantu bibereye mu mabarabara ariko baricururiza kandi bamasaye mu bamasaye turabazi kuva kera ko babaye abantu bari batunze bari abantu madi donc avant la période de sédentarisation niko ngo kivuga mu rurimi rw'igifaransa ariko rero none abo bantu ikosa barifise ni ryahe isuka bari kubaragwanya ariko barabagwanya ntibabazi ntibazi icyo babagiza ntibakosora ayo makosa ariko barabagiza ntibabizi barabe yuko ngaha mu Burundi basubira kwigwa barikeka abantu hirya no hino none bobo ko bafise abanyagihugu bari mu bindi bihugu kanga mu gihugu kwa abantu bagowe mbenda mbora kwe kiba kemereza makana mbi nuko afite ingorane izo ngorane nazo icyazi bateye barakiza
Hector arerekana kandi ko ari abahungabanya umutekano ahanini ari abashigikiwe na leta nyene
n'iki kiragomba kubasaba nibareke kwirirwa baratawakuba ngo baze gutisha mvuko bantu atacho bariko barabatwara ndebe ngo abanye umutekano gute umuntu yabaguriye abakabaha amahera kwi hari abantu baza kwiba ndee ni ijoro ko twiriba turumva hirya no hino abirirwa barafatwa none simbonera kure kandi bagasanga nibo babahaye ibirwanisho abirirwa baradandagura abantu rero baravuga yuko haniniya batwarwa n'imiduga bidafite imbaraga ndee iyo modoka ari yoja mu ibarabara yorenga ni bariyeri gute kandi afite imbaraga genda kumva kukivuga cyane aba bantu turi muri bo ntacu ariko hari ikintu bakunze kuza barirengagiza burya bari bagirwa cyane iyo bavuye kandi nagomba ntibwira ko mpanura n'urwaruka bene wacu bariko barakoreshwa muri ivyo bintu bamenye neza yuko uno munsi politike nta mugenzi ifise barazi ejo bundi bakivuye mu ishamba barafite abantu benshi bari kumwe kandi baje batayaye bakuma amashi iyi nama bavuga ngo Nyangoma yarababinyaze ngo yari umunyabururi ngo ntashe yabafashije mu ishyamba ariko muri abo babiririmba uno munsi hariho abantu benshi bahunze baratabaromoka uno munsi wose uya kubabaza bati mbezi iya ndirimba mwaririmba zigira mvugo mwavuga ibyo asironga mwari ofisi muracayigendera ariko bavuga bati ubu babisha turabazi antuka ni bosanga abo ariko baravugwa aribo bameze nabi rero icyo nagomba kuvuga ni indambi nibamenye yuko ari inda zabo baguye kuko nta byoshoboye bikaba uno munsi bava umukuru w'igihugu gukura bunyoni tuvuge ni bakundana aribo yamubwiye ngo bamushiranganje iwe wa mbere mugo agashaka kumutazira rijya zina amashonjo ukaraba uno munsi abajere ningera ku mana barajabu ugira ngo ni bari abantu batanye muri Seine David ariko uno munsi mabiye Seine David domenga barahunga nagomba rensa ubwo gwaruka ariko rakoreshwa mu gufata ubene washo ngo bariko baricuruza utuntu duto duto ubuntu buri mungore neza itangira uko zingana none n'umunsi ko bariko barabirukanga none jo naza yuko umugabo azogumamo
Karle ari muri Uganda ati abanyamahanga baba mu Burundi bikiye mu mategeko nibubahirizwe
arengana kuko aba masayi mu gihe baba bafite ibyangombwa bakaba bizungurukira mu mabarabara ariko baricururiza sokanda mbiri kibyari isanzwe cyane kuko n'abarundi umuntu ariko arihweza nyinshi muri ibi bihugu bya Afurika y'ubusore ko barakora ibitandukanye kandi bamwe sanga ari n'impunzi kandi ugasanga impunzi mugabo ugasanga n'ibyo barabikora hari nabo usanga batafite n'ibyangombwa mugabo ntibacyabagiza ngo baje guhungabanya umutekano kandi babafasha nta n'ibyangombwa bafite kuko burorero burahari ngaha muri Afurika yo mu buseruko bihora bigaragara mu bihugu bimwe bimwe nka za Kenya za Sudani y'Amajyepfo za Uganda ugasanga umurundi ariko aratembera muri bino bihugu atantu udaca cyangombwa shirashika cyangwa cyaramuheranye kandi bacamufata ngo ariko ahungabanya umutekano icyo gihugu bamufatiyemo anashaka baranamureka kandi twakwibutsa yuko amasayi bava mu gihugu cya Tanzania na Kenya ega ino ko ibyo bihugu bibiri bihurikiye mu muryango wa Afurika yo mu buseruko kandi n'u Burundi kikaba kihurikiye muri uwo muryango aba na perezida ariwe atwara uwo muryango muri kino gihe kandi amategeko muri Afurika yo mu buseruko avuga yuko umunyagihugu wese apfa mu gihugu runaka niba ari umurundi yemerewe kugenda za Rwanda za Tanzania za mu gihe akwije ibyangombwa kandi agakora icyo yifuza mbere n'akazi akakaronka abo bantu bumva mu by'ukuri ntitoba kiko turakwegera amahano igihugu cy'u Burundi hamwe tukakibagiriza yuko bariko bahungabanya umutekano
Karla avuga kandi ko leta yoha agaciro abanyamahanga bagafasha mu iterambere ry'igihugu aho kubaburabuza
twakwibutsa yuko mu isanzwe hajya abanyamahanga kubafata nabi mu gihugu ni ibintu bibi ni nk'ishyano ku gihugu kubera ko abanyamahanga baraterera mu iterambere ry'igihugu hajya cyo kimwe nk'uko abanyagihugu baba bari mu gihugu bakigira baba ariko barakora ibikorwa by'iterambere biteza imbere baba ariko barateza imbere igihugu icyo bakita rero ni kuborohereza ahubwo ko babonye afite ibyangombwa akamurongeza akigendera urabizoza ufite ibyangombwa ahayishyize nawe bakabareka bagakora nimba ari amatagisi bakayatanga nicyo kiba gihambaye umutekano ahawujejwe bakawucunga ukundi ahubwo mbere nabo nyine bakanaraba yuko atabo zabarikika mu kiza babafata nabi kuko baba ariko batanga ishusho ry'igihugu cyacu kubera ko nko muri Tanzania ahabona nta muntu haba afite ibyangombwa kwica ibyangombwa cyangwa muri Kenya ashabaza guhohotera ariko uratendeza mu gihe biba byemewe harabareka ufite ibyangombwa uri matagisi kiretse mu gihe baba bavuga ati gutembereza mu mabarabara ntibigize nibaraba aho bacururiza bajye mu masoko cyangwa bajye mu mamagaze bagiye bashinga intuze aho nyine niho byosiguruka mugana aho nyine ntiwaca kuvuga ngo ariko bahungabanya umutekano abereka ingene ahubwo inzira bacamo kugira ngo bakoremo intuze tegeko ko byaba byagoye
Nizar ari mu Burundi ati leta iriko itoteza abanyamahanga baba masayi nk'uko yatoteje abo bitavuga rumwe
ni kwa kondere leta y'igihugu cyacu kigira yimenya nkumenye kubana neza n'ibindi bihugu kubana neza n'akarere yamibona ko yishoboye yamibona kumenga ishaka gutahura igihe irimwo nibona ko turi muri krize politiki ekonomike n'umubano mbere ugomba kwinana no kubana n'amakungu abo masayi bayirukana bwabo ko dukikiwe ishaka kwerekana ko abarundi atari bwakire abandi bagenzi babo b'ibihugu bibanye batanga indaro ko n'abo masayi barafite ibyo binjiza mu gihugu akenshi usanga bitwarira isubira kirigura abarundi yambara abarundi abo masayi bavuga ngo batambaye urumva ko hari icyo bari bamaze mu Burundi bakora
Mike ari mu Burundi ati ni byiza ko leta yitwararika umutekano w'igihugu ati ariko ntihagire uwuca avyitwaza ngo ahungabanye uburenganzira bwaba aba mu gihugu
ba musanze kubijyana n'umutekano w'igihugu inzego z'umutekano zirafite uburenganzira bwo kugira amakenga ku kintu cyose
yao nao chariho procedure zijejwe nge nao nabo byanze kugaragara ko bagira hara mu bya no bunga bumutekano ngihugu cyangwa bibigiye ka leta ni yabise uburenganzira bwo kubabuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mugapana yuko byokorwa n'ibintu by'ibishobisho bitewe n'indigo cyangwa ibintu biriya kuko hamwe bya birimo ibintu gusa by'urukorokoro birashaka guteza ishavu abarundi benshi bari muri Tanzania cyangwa mu bihugu byo muri Afurika ni benshi natwe twashatse turihomberamo mugabo mugihe wafite amakuru y'iperereza nyine abifite uburenganzira aho birumvikana mugabo apana ibintu by'ibishobisho kuko kenshi inzego z'iperereza zirashobora gusanga zakoze ibintu bivuye ku bintu by'ibishobisho atakuri kurimwe ku buryo byashobora gutuma n'ababanyi b'ibihugu bibanyi baca kwahombera n'imigenderanire ikagenda nabi mugabo ku mpimvo z'umutekano w'igihugu kuba ko bakora amatohoza ibyo n'ibisanga mugapana ibintu by'ibishobisho nk'uko usanga mu gihugu cy'u Burundi bimenyeraho abantu usanga usanga bafatwa bagize ibindi mugabo bikitwa ngo n'umutekano w'igihugu uhungabanye ndivuga yuko rero ibintu by'ibishobisho bitabwe kutabiraba mu ntumbero yo gutuma ishusho y'igihugu idahungabanye na cyane cyane ko abanyamahanga abo bisanzwe biziko ari ababanyi beza mu Burundi ayibujumbura hose barahari sinibaza ko mu mpanga ariho iyo sibire yo biri
Don't even know nyina ari mu Burundi ati Burundi uzosanga buriko bwiyugarira ko
kuri birateye agahinda n'umubabaro mu gihugu cyitwa ko cikukiye igihugu cyitwa ko bavuga ko kirimo kwidegembya kirimo kwishira no kwizana kirimo amahoro n'umutekano ariko ugasanga bene kubungabunga umutekano niwe bariko barawuhungabanya kubera yuko gufata ubwoko bw'abamasayi mukaburabuza kandi nabwo bwa buriko bwironderera icyo rirenza bwironderera ration mu kugurisha ibyo basanze bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi twari bwumbe yuko abamasayi hari umuntu ariko baragira nabi hari umuntu ariko bariba hari umuntu ariko barica icyo bakora cyo nuko baza bakicururiza utuntu twabo kandi bakabikora mu mahoro n'umutekano ibi byerekana yuko igihugu cyacu cy'u Burundi ntabwo kiramenya aho tutera tugana kubera ubwiye mu bindi bihugu byo hanze usanga abantu bose bidevereza umwe wese aja hariya agakora utwo ashobora gukora bashobora kuronka amafaranga akadukora afite amahoro n'umutekano ibi birerekana yuko rero bya bindi guverinoma y'u Burundi yaho rivuga ko agateka kazi na muntu kubahirijwe mu gihugu cy'u Burundi biragaragara yuko atako
bumenya ko abo banyamahanga bo mu bwoko bw'abamasayi bava muri Tanzania atari byo bya mbere bafatwa mu nyuma bakarekugwa kuko no mu kisagara cha Bujumbura igikorwa nk'ico kiramaze kuba ganiro ndafite ijambo cyo kuri wa gatatu aha niho kigarukiye cyari cerekeye ifatwa ry'abamasayi basanzwe badandaza ibirato babitembereza urwaruka rwerekanye amakenga rufise ibikorwa nk'icyo naho hari n'urundi rwerekanye ko ari igikorwa gitegerezwa gukorwa ku neza y'umutekano w'u Burundi turashimiye mwese bakunzi b'ikiganiro ndafite ijambo naho ku munsi wa gatatu uza
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.